tubashimire ko mbandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tugasamiranira na kuri FM ijwi rya Amerika ni 104.3 abari Uganda mu karere ka Kisoro no mu icungarero yaho mutwumva tankomanzi kuri FM 88.9 ya radio ijwi riyobora ku isi hose tukaba live kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresse yacu ya Instagram, YouTube, Facebook na Twitter ni vewa radio yacu ikaze mu kiganiro muri isanga tuno musi kiremesherejwe muri studio y'indwi ku ijwi rya Amerika mwagiteguriwe kandi mugiye kugishikirizwa na Jewe Diana nini na hasi
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Bamwe mu bagize impande zibiri z'umugambwe Uprona warondeye ukwikukira ku Burundi akabaye nawo mugambwe uranze muri ico gihugu no kuvuga ko mu yatanguye ke ari wo ukihari ufite imyaka myinshi baheruka kwiyemeza gusubiza hamwe nyuma y'imyaka 12 badacanuwa kari bamwe ariko madasigana kugera nino saha baterekwa uwo mugambi wo gusubiza hamwe kw'abadasigana muri isanga ino musi turarabira hamwe uko ubwo bwiyunge buzokorwa ngaho mugambi ugeze uko ibibanza bizogaburwa hagati impande zitandukanye kigiye gukurikira ku ruhande rw'abadasigana bavuga ko atikoze umugambi wo kwiyunga na Kazoza Kayiprona muri rusange. Abatumire bacu ni umukuru mugambwe Uprona Olivier Nkurunziza akenshi bavuga ko ishami gemewe na leta. Olivier, ikaze ku ijwi rya Amerika no muri isanga.
Murakomeye ni umugambi w'abadasigana wemewe n'amategeko mu Burundi nta wundi uriho ntibaza reka atashami rigemewe na leta ririmo.
Uwo mugiye gusangira ikiyago ni Tasia Sibomana mudasigana ari ku ruhande rw'abatari mu mugambi wo kunga abadasigana batandukanye. Tasia Sibomana, ikaze ku ijwi rya Amerika no muri isanga.
Ndabaramukije mugabo ndabakubuye hakiri kare. Umugambi sinigeze ndawanka sindawurwanya kandi no wa mbere nije nari nawurongoye naho wahuye n'abameranyi bakawumigira mu menshi.
Turaza kubigaruka
nanko umugambi mugabo turaza kuvugana ingene umugambi wogende n'ahandi.
Uraza kutubwira
ndi mu banka umugambi wo gusubiza
uraza kutubwira igituma utawurimo nimba utawanka ariko reka mbanze akabazo ka mbere ndakabaze Olivier utugira mu mizi uwo mugambi wo kuyunga wa Iprona watanguye ryari intumbero nyamukuru wayo ni yahe nuwahe?
Umugambi w'abadasigana urazi hari umugambwe nk'uko mwabivuze umaze imyaka myinshi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Rero kugira ingorane hagati mu badasigana ariko cyane cyane abadasigana barigeze gushaka gusubiza hamwe mu 2009 hanyuma inyuma y'amatora gato biragorana. Hanyuma harabaho umugwi witwa Kuradora ya Habilitation mu 2014 baragerageza nabo nyene biranga gushika rero naho haba umugwi w'abadasigana uja mu matora tari kumwe n'abandi. Ariko rero twaravuze duti ko bigenda kose umuntu wese aciyumva ko ari uwagwa agasore nico buza ko mudasiganwe wese ubufisi shavu iki cyane kiriya yo gishira hijya yabura tugashira inyungu ejuru z'umugambwe na rero badasigana cyane cyane bari barongowe na ngayimpenda Evariste bavuga bati reka tuganire mu gihe twarimo kujya mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri naho nyine biratorana kandi na Tashyano yarimo kandi yari umuvugizi wiwe wabo ariko hanyuma rero no mu nyuma aho twagiye tugira ikoraniro kaminuza ry'umugambwe ry'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe twarasubiriye turavugana duti abadasigana tuje nyabona ikoraniro kaminuza abadasigana babyipfuza bose barimwo ariko naho nyene haraba intambamyi zitavuye ku mpande zose aho rero mugabo bari baramaze kugiranira ibibazo umugwi w'ico gihe wari urongowe na Professor Ngayimpenda wari baramaze kugiranira ibibazo na Tashyano nabo
kubera ko atari
Olivier yuko tuzoza turaganira umwe weze ku ruhande rwiwe
Olivier kubera ko Olivier
mu nkundire
tuze turahana ijambo kubera ko mubi atari ubwa mbere ubu twashaka kumenya ahanini kuri nonshuro intumbero nyamukuru yo kwiyunga kwanyu ni ya kuri nonshuro
ubwiyunga bw'abadasigana bwa mbere nta yindi ntumbero ya mbere no gukomeza umugambwe w'abadasigana umugambwe y'abadasigana bavuze bati turipfuza yuko ijwi ryacu ryovugira mu mugambwe w'abadasigana naho hari ibibazo twagiraniye muri kase ubwa mbere no kugira ngo umugambwe ukomere abadasigana ijwi ryabo ribandanye rivugirwa riciye mu mugambwe w'abadasigana ibrona rero hari haciye amezi hafi arenga 15 turiko turaganira ubu rero abo twaraganiriye twarumvikanye kandi twarashikirije abarundi n'amakungu ko by'ukuri umugwi wabo dusubije hamwe kandi tugiye gukora igikorwa tubisangiye mu nzego z'umugambwe zitandukanye turi kumwe dufatanya amaboko nibaza ko ari ikintu gihambaye kandi kiza cyane hatawo kirwaye
hanyuma abadasigana bemeye ko bari muri uwo mugambwe wo gusubiza hamwe bangana gute ugereranije n'abandi nawe mwari mwaravanye harimwo abangana gute
abadasigana ni benshi cyane rwose babyemeye ni inzego zirimo mu ntara zitandukanye bari mu makomine atandukanye niyumvira yuko no kugira ngo igitigire kigari ariko abadasigana kiretse nyine umugwi wa Tashyano kumva utarabyumva ariko na Tashyano si kutabyumva ntituraheza kuganira kuko nawe twaganiriye mu mice itandukanye
murakoze
Olivier nibaza ko bose bazaba bashikira
urakoze Olivier kuri iyo nyishu uduhaye ce mpindukira kwa Tashyano Sibomana nyuma yuko impande zo kwiyunga zirimwo Professor Ngayimpenda sanswe atwara uruhande rutahora rusa nk'uru vuga rumwe n'uruhande rwa Olivier bemeye kwiyunga mwaraso yitangaza muvuga ko mutarimwe muri uwo mugambi muri uwo mugambi kweri kigatasiyana mutarimwe
icyambere no kubwira cyoco ucumve ucumvirize abatwumviriza bose bacumve ko tutanga umugambi wo gusubiza hamwe nari mwe yogirwa n'abandi atari twebwe kandi abo ntibabuze icyo ni cya mbere igituma twebwe twanditse kurya ni uko nk'uko Olivier yajije kubivuga twari turi imigwi ibiri muranyumva
turiko turakumva tureka kukuvugiramo kugira ngo tuvyumve neza nk'uko tumva ibyo uri kuravuga yego
oke icya mbere mwamenya ni uko mushinga nawe Professor Ngayimpenda nayi jonagatutwa na Claude niho navuga mbona bari ku isonga abandi ngira hari naho benshi ari abo barondeye bashasha mu nyuma zaho tuvaniye mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri bigenze gute twarahaririye ko twebwe tutari twaronse aho duca ngo twitonze turavuga tuti ibyo ari byo byose separa kandi monde si yubamye tutereka dukore nkuko twari twabisezeranye n'abandi dukore kugira ngo habe ihinduka ryiza mu Burundi ko neza y'abadasigana n'abarundi bose tute naho tutari ku marisi y'abitoza nicyo tubuza gutanga apele yo gutora impinduka mu gihugu nicyo twahaririye ko babona yuko gukuka kudasiba bateza korona aho bitoze niko guca bafata ingingo yuko baja gusaba amakarte muri ranak
aho turi muri aho turi muri ntuzenya
tasia
naho mudusubije muri 2022 ariko nshaka ko tuza kuri nonchuro ivya ranak na radese ni bya mbere tubanze tubireke tugaruke kuri nonchuro akanenge mwabonye mwo kugira ngo ntimuje muri uwo mugambi nakahe ahanini
The telephone number you wish
to forgotten what Mugambi to Tarikumi.
Eh,
Yakinu. Hm. Hi, Maria, Chavajaquito, Zamina, no, I don't want to give the Missenda is a Moritira, Ishavita Kira Burun.
Hm.
But I'm not to say that I want to see me with Savati. Now, Kundiko Tombi can name Nanyoko Arango Guita Shaka.
Hm.
I'm about again, Kubicho Guerrero, Divarivati, but it's a Morit for another opposition. Kwebwe twayigumyemo tuyivugira atakarate b'umugambwe duhinduye n'ubu turacharuko kandi mujina nayo urizarabizi abahora abanyamabanga ba mbere twari kumwe na banga y'imbere tukiri kumwe nibaza ko abo bamuzaniye ari bake batari batashika babirishanye batatu
none ga ndabura
aho sindeba nje rero kuri uwo mugambwe urizera kubwiye ko nawe uhwanya nabo turi kumwe kandi ntibyigeze biba ya kana mukunomwe mbere n'icyenda n'icyenda urongoho ico ni cyakabiri cyagatatu twebwe twarabonanye ishyo bibiri na nabadasigana barongowe n'ushinga nayo uri turavugana twese ko tubishaka kandi tubona ko bikemewe turahanisango yuko umugwe umwe n'uwundi bategura urwandiko kwerekana ingene byogenda turahurisangira kabiri kwego turaruzana dushitse kumugumya abo batubwira ko bakeneye ubwi washu ngo munzuye giwabo baje kugwika
mwari mwatubwiye ko mufise tuyagaje
natwe tuti turubaha muduhaye ubwi wanyu kuko natwe dufite inzego zadutumye turaje kwiga ubwi wanyu namwe mwe ubwi wacu hanyuma tuzohure turabe ibyo duhurije ko aho ntitwagihuriza ko tuti ntacyo mukeneye ko tubivuga verbalema nabyo turabishoboye kuko twebwe twari twagwibangikanije kandi turabizi no ku mutwe turavuga turumvikana ikintu ko aho inama y'abaserukira abandi mu ntara ku mpande zose twumvikanye ko yari kuba mu kwezi kw'icumi na rimwe k'umwaka uheze gushika n'uwo munsi iyo nama ntiraba kandi twebwe twama turindiriye yuko baturya kara twe turi pre
nagira tasia
ushiku burero icyo nikiraba bisigura ko twebwe nitwaheza tukabonana tukumvikana ingene byogenda nta numwe adakeneye yuko umugambo yitona wokomera ibyo ari byo byijewe nabo
ndongo igituma
ibyo bikenewe twobishika
igituma rero mutari muri runo mugambi igituma mutari muri runo mugambi w'intro nuko hariho ivyo mugitegura muzokwicana hamwe na ba Olivier n'abandi batandukanye mugahurira ku mugumya mukabisangira
twebwe twarahejeje kubitegura sinavugiye ko niyo nama yo mukwicenda twari twagiye dutwaye urwandiko mugana bo bakavuga ngo bo nibadehugwe waba ari byo twari twumvikanye
none nimba mwarahejeje kwitegura
inama yo mukwicumi na rimwe nubu ntibari yayemera kwiba
nimba mwarahejeje
twekosha tugenda kumugumya gute
ariko kumugumya ba profesor ngayimpenda n'urundi ruhande rundi bagasutse n'abandi bose baragiye kuri nonshuro barayaga mwebwe mwabujijwe niki kubijanirana ibyo byose ngo mubiyagire hamwe
mufase ni umumenyesha makuru ngira ntiwumvirije neza
numvirije
yakubwiye ko twaganira mu mici itandukanye twese nitwari kumwe n'abanga y'imenda mu kuvugana nabo kuko kuva mu 2020 ibanga y'imenda nitwari tukiri kumwe
bari bobo bari bagiye
icyo gituma twebwe delegasiyo y'iwacu niy'abukuru niy'abashebera barongoye kumugumya twayigira tutari kumwe n'abanga y'imenda ibyo byumve
hanyuma rero
yakubwiye ko twebwe tutaraheza igituma tutaraheza nibaza ko kizi gusumba uko nabikubwira mugabo jewe nibaza bashaka ndakorohereza
yego
twebwe tuvuga tuti kuja kugiranira kugusubiza ngo badasigana ni gikoba cyiteka mugabo tubasubiza hamwe kugira tu dukore iki turaze ibyo umugambwe ipfunda bategereza guhagararira mu gihugu hari amasezerano yarusha mwibuke ko abo bantu bo kumugumya bagiye bakagira kampanye yo gutoza ibwirizwa shingiro ari byo ririko rirahamba akorwarusha tutari ibibazo by'impunzi zabizo hagati mu gihugu ziri hanze biriko bikogwa ukudakogwa amasite de deplace baritwaje ibintu biriya kugira bayafute kandi muzi ibibazo bikiba hanze ibibazo by'ubutungane ibibazo byo kurondera ukuri ubona ibyo severe riri kwirakora bagashaka bagomba gufuta ayo masite atana kimwe kirabazwa kuri iki ibyo byose tuti none iyo diskuru mugomba tuzoze kuvuga iyo muvuga canke tuzovuga iyo tuvuga tuti tubaze tubivugane ku neza y'umugambwe n'igihugu umugambwe y'iprontegeza kugira aho hagati kuri ibyo bibazo ahandi naho twoje hamwe tukaza kuvuga yangaje nk'iyo yo gushigikira ibintu biriya kubera umugambo uri ku butegetsi gusa atapozisiboneka y'umugambo w'abadasigara ndaco byo wungura
murakoze Tasiano murakoze kudutomorera ihwa mwase guhonyora ko muvuga ko mwase guhonyora ko amasezerano yarusha impunzi kandi de place n'ibindi Olivier Ariagi ariko arabaratubwiye muhinga bw'ivyuma ko agarutse ku murongo imbere ko tuca tukomeza ikiyago tubanze tuje ku matelefone gato twakira abakunzi b'ijuru rya Amerika hose ivyo babaza bitandukanye duhereye kuri Butoyi Butoyi ikaze ku ijuru rya Butoyi uratwumva? Butoyi uriko uratwumva? Butoyi aracari ku murongo wa telefone garuye. Muhinga bw'ivyuma nti bariko baratomora ko bariko barabona ko Butoyi akiri mu murongo wa telefone ariko twasura tu murondere Olivier urakoze kugaruka ga telefone kari kaduciriyemwo ku ruhande rw'aba Tasia mu byo bipfuza ko ahanini byo banza gukemuka rimwe ngo nk'ivyarusha ingena amasezerano yarusha avuga ko yaho nyanzwe yosura kubahirizwa impunzi zitandukanye kandi muremeza ko namwebwe bitari kure ko mwo yagacanka iki ivyo bibazo murabona ari byo muzotorera inyishu kugira ngo naba Tasiano nabo baze kubasanga aho muri ko mugumyaga urivye
na singorane ziwe kugatwa kiwe atari kibazo vy'igihugu kuko ibibazo afise byo bari ngorane ziwe atari vy'umugambwe kuko ibibazo vy'umugambwe aho bihagaze hose kwama abantu turiko turabiganira icambere naye na kimwe umugambwe w'abadasigana wigeze ushira isoni amasezerano y'Arusha umugambwe w'abadasigana nta munsi n'umwe kuva wakabaho ibibazo biraba abarundi mu gihugu biraba umugwi w'abahunze mu gihugu hagati mu gihugu umugambwe w'abadasigana utigeze ugira icyo bivuga ko mu gihe cyose n'uno munsi habaye ikibazo umugambwe w'abadasigana wa muri kuraterera tuvuga duti nta muntu mu gihugu bohungura ku nguvu kiretse bivuye ku mutima wiwe kuko icyo yahunze yumva kitarahera nta muntu n'umwe ashobora kumutegura mutware ku nguvu umugambwe rero w'abadasigana ibibazo byo kuvuga ngo mvuge uku canke kuriya ni n'umurongo w'umugambwe w'abadasigana umugambwe w'abadasigana nureka guterera mu buzima bw'igihugu umugambwe w'abadasigana nureka guterera mu buzima bw'ukuntu umugambwe w'inyene uri kurakora hagati y'abadasigana niracyo gituma abadasigana bose twicaye turavuga duti mbega umugambwe akaranga mutima kawo nakahe nikihe umugambwe wa Rudoviko Rwagasore agishinga umugambwe yipfuza ko abarundi dukora ibyo mutumaze kubiraba tugasanga na nakimwe dupfa mu by'umugambwe wa Rudoviko yadusigiye ariko nakadada k'abantu kwishira hejuru n'ubwibone ati ibyo nivyo twogwanya ntihagire usuzugura abandi ntihagire utagira imvugo y'urupfasoni n'ubuntu ariko ibibazo bihanze igihugu byo abadasigana ntidushobora kureka kugira ijambo tubivuze ko ibihanze igihugu mu gunwanisha abarundi ibyonye abadasigana twamye tubibona kumwe kandi tubyumva kumwe
reka tubaze reka duza tubaze tasiano
uvuga ngo ku Kongo tasiano atari wabivuze atari arayo umuvugizi wabyo ni mvugo isuzuga abandi kabakengera ibyo nivyo byonye n'ibikimugoye ariko nayo ibibazo by'igihugu byose imugambwe w'abadasigana urabiterera mu mvugo y'urupfaso ni kandi
reka ducatu
ishika igihugu kikubambye
reka duce tu reka duce duramubaza mu kanya duto muri cyo bashaka kuvuga mu masezerano yarusha kandi ubwo tuvuga ngo itasiano hari abandi bari kumwe bandi siwe wenyene amatelefone ndumva arimo umuyaga mwishi sinzi ko tuza kubandanya neza twumvikana kuko no muhinga bw'ivyuma ariko aravuga ko hagera igihe bakabatakaza Alex we turagufise uratwumva ga Alex dufise undi mukunzi w'ijugi America yitwa Alex ku murongo wa telefone Alex uratwumva
yego bukebuke
uherere
he
uherere he
ta
uherere hehe
Bujumbura
akabazo kawe kubatumire
Allo
akabazo kawe canke intererano kubatumire twagutumiriye
Ndabumva neza
akabazo kawe kubatumire twagutumiriye
akabazo kanje Allo muranyumva neza
Turiko turakumva Alexi
Okay akabazo kanje nagomba ko mumbarije uruhande rwa Olivier nagomba mumbarije yuko nimba koko bo baba batise le perspective d'avenir c'est ma perspective d'avenir yabo
bishowe kwivuga mu kirundi vyibaritse kugira sinze kuguhindurira ivyumviro
kumenya biyevariwe bakiyevariwe bakirimbura probabilite yo ubushobozi babona yuko bashobora gukora bagasubiza bagasubira gutsinda amatora nk'uko bahoza n'izina y'imishoza kubona nomenya canke etete nimba baba ariko bakora kugira ngo babandangize ariho gusa
urakoze ugira umunsi mwiza Alex Olivier urumvise akabazo ka Alex ari ujumbura
ena kumvise ariko ico twomenyesha nuko umugambwe w'adasigana no mugambwe bwa mbere nkuko ariko arabivuga no mugambwe utegerezwa gukora ubyo bwose ngo utsinde amatora ugaruke ku butegetsi naho tutogaruka ku butegetsi umugambwe w'adasigana ni ngombwa ngo mwiki gihugu igihugu wahaye intayi kwikukira igihugu wahaye idarapo igihugu wahaye imbibe ngo wamugiterera kugira ngo ubwa mbere kibemwo amahoro n'umutekano abarundi bakibemwo umwe wese yumva kari mu gihugu ciwe atawurenganywa mu butungane n'iterambere cy'igihugu abarundi atawo uvugwa ngo ubu ni arekuriwe kuba mu gihugu gusumba ubundi
hanyuma ngo ivyo muri ko murakora
igihugu ngo ubitere
ivyo muri ko murakora ngo mubikome bikoraho
rero twebwe ico turiko turakora ni ukwegeranya abadasigana ubwa mbere kugira ngo imyidogo ijwi ry'umugambwe w'abadasigana rije hamwe ibyo tutumva kumwe tubyumve kumwe hanyuma kugira ngo dushobore kuronka abashinga bateka benshi bashoboka dushobore kuronka amajwi ashoboka mu nama ya komine ariko kandi atamudasigana agenda aridoga ati jewe ndakumiriwe
ico
rero kirahambaye kwegeranya abantu n'ukwirengera no kugira ngo iki gihugu nitukibayemo kugusaba kugira tukibemo ariko tukibayemo bya tugiterere abarundi tukibemo twese cyane cyane twumve ko uwo munsi abarundi dutegerezwa ko aba barundi bafise icyo bafungura.
Murakoze cyane Olivier. Urakoze cyane. Olivier tuje kwa Tasiano ndanabasaba yuko tuzaturahana ijambo duhanahana kugira ngo ntihagire uza gufata umwanya mwinshi gusumba undi cyangwa ibyiyumviro tujanira na kuyundi. Tasiano Olivier Mukanya yaravuze yuko ivy'amasezerano yarusha mushira imbere muri uyo mugambi mwumva ko ubashikana kukwiyunga kwa iprona ikaba imwe ivy'amababa bigahava muri uwo mugambi wa Gwagasore atahura neza yuko ivyo vyarusha ari kibazo. Mwo dusigura neza ingene iprona itatere mu gufumbatira amasezerano yarusha.
Kibazo nyamukuru. Ubwa mbere bwobwo urumva abuze ko bobo bagiharanira amasezerano yarusha nibaza ko abarundi batwumviriza atari abana n'abadasigana nuko nyine. Mbe igihe baje kugirira kampanye ego iri bwiriza nshingiro ryo mu 2018 narigeze kubaza umunsi umwe duhuriye ku kiganiro ku iradiyo ku isanganiro none mwari mwasomye birimwo canke mu bigira nkana
aho uri mu 2018
ndariko ndakubarira igituma ayo masezerano yarusha bavuga atacyo bariko barakora ngo bayahagarariye kuko mu kuba baratoje ubwirizwa shingiro tubona simvuga ko ritari gutorwa kumbura ububasha ntibari babufise mugabe umugambwe uba mutuba munini urafata ingingo ugahagarara uti byari bimeze gutya mbere tuko biba mugabo wowe wafashe intumbero icyo rero asubire kugira ande baratoje ubwirizwa shingiro rihamba akorudarusha icya kabiri aravuze ati ibibazo by'abadeplace ni munsi kuva bariko baravuga ngo maproje aja haja kugira bafute amasite simbigira ndumva position y'abadasigana arongoye ko kumugumya epurta jewe naho baba mu ijoro ama baduterefonye turandika amamesaje ivyo ni ibintu bibiri yabo icya gatatu uyu mugwi severe uri kurakora ibintu bidakogwa ubesha ibinyoma bimwe biteye isoni no kumva natubwire aho bahagaze sinibigo ndaca kure hari byinshi twebwe rero twavuze tuti komu bahora bafise iyo disikuru imeze gutyo twebwe tukabona ko hari hakwiye kuba disikuru imeze gutyo dimwe umugambwe w'iprona ukavuga ijambo ritomoye ako abarundi n'amakongo bakumva bati iprona ihagaze aha tukeneye ko tubivugana imbere y'uko tuja hamwe kugira ngo ejo ntidusange twebwe twagiye kuvuga ijambo ritumvikana kandi twahora tuvuga iryumvikana
mbega none gatasiya
nicyo gituma yavuze naje nkavuga nti jewe ndi twende turahagarika mugabo mbona babitinya nibaze tuvugane ibyo bibazo nyine tuzohora tubivuga cete fasi atari uko bahora babivuga
none gatasiyano nimba atari banga ivyo mudondagura ko mwokwipfuza ko muri ipona mubanza kuyaga kugira ngo muje hamwe izo ngingo mukazi tomora aho muzohagarara n'ico muzokora muramaze kubibwira bo kumugumya ko ari byo bipfuza hanyuma nimba mwarabibabwiye baravuga bati ni byo twokora kugira ngo dushobore kubandanya ivyo biganiro vyacu
beno nega mufasa ni menyesha makuru je ko nakubwiye ko twahanye twagize inama zibiri tugahana n'isango kuva muri mu kwezi kw'11 kumwaka uheze ritarakurikizwa ubwo rwandiko twe turufise kuva mu kwezi kw'icyenda none habuze iki umva ikibazo wo kibaza twebwe cyangwa wo kibaza we
reka mbaze Olivier
byose biranditse biri ngaho
reka mbaze Olivier
ubari yatecho ubundi mu rubiki mu nama izakati kwa kane ni konji ashaka duhe programa twebwe turara tugaze turabizi
Olivier ubwo rupapuro mwararubonye ivyo bipfuza ko muganira ko mwumva ari kintu muzokwicara kumugumya mukavuga ati twobiganira ariko twese tukabumwe
na kindi cyutunze ni politike no kumviriza ibibazo bihanze abarundi ibibazo bihanze abadasigana ku mutima nayo Tasiano ibyo ariko aravuga subwa mbere je na madamu Vianney Tasiano ikibazo gifise urazi ko ikiganiro ku iradiyo ari umunota umwe cyangwa iminota itanu ntubushikirije icyumviro cyawe ahubwo ubushatse gusa kwerekana ko ofisi ibibazo bashikirije bitatoye inyisho abe namba tasiano nko kabivuze ndamaze kumwumviriza umwanya munini ingorana afise inuko wewe ntashaka kugutekana wafata umwanya naramubwiye nti ibintu byose bifata umwanya nabo twaganiriye bifata umwanya nawe nyene tuzoganira ndabizi nzomwumvi tuzoganira gushika twumvise ibibazo byiwe kuko uruhande runini ndizera neza ko abasigaranye atari mfatiye ko badasigana twaganiriye
reka dusubire ku mirongo ya telefone twakire reka dusubire ku mirongo ya telefone twakire Habimana Habimana ikaze kujugya Amerika Habimana uratwumva? Habimana uriko uratwumva?
Ndabumva.
Ego ikaze kwijuru rya Amerika kandi uduze ijuru rya uherere he?
Rere mu burengera zo u Rwanda mu karere ka Ngororero.
Mhm. Akabazo kawo.
Agira mbazo mu gabo uri muri opposition di ese yasemo nyinzi kwanga kwifatanya n'abandi kuko isaka ryashitsemo kare burya nta mbaraga rebari gifi.
Ya bisigwe yaravuga yanse ko muvuga ko yanse ko aja bajamo mu rugo bari kumwe avuga ko ari byo bakiri ko bararaba ko boganira akandi kabazo kawo
kandi kabazo nibaje mpese abo bantu niba badashobora kumvikana ntacyo guverinoma y'u Burundi yabafasha
ngo nimba hagize iki
badashobora kumvikana kugira ngo bashyire hamwe nake guverinoma y'u Burundi yafasha kugira ngo babashe kwishyira hamwe bitoze z'abana mu buryo buzima
ubwira umunsi mwiza Habimana dufate na Gabriel Gabriel ikaze kujugya Amerika
ego murakoze kujugya Amerika
uherere ga Gabriel
mu ntara ya Bubanza
akabazo kawe turafise Olivier tukagira na Tasiano
bwa mbere nagomba kubanza guhengukira ubuyobozi bw'umugambwe badasigana iprona nabo bashoboye kuganira ku bibazo by'umugambwe bakabihuriza ko ni intambwe nziza bateye ikintu nyinshi kibazo kizagira gifasha mu mugambwe ndetse no mu gihugu akaba kandi rero nagomba kukabaza Tashinsi w'Imana turumva yuko avuga ko hafise ibitari bike badahuriza ko n'uburongozi bw'umugambwe ku muntu ariko kandi tukumva yuko mu biganiro yamishikiriza yamuvuga ko ari umudasigana nagomba ndamubaze ko abona ko ibyo bibazo ashikiriza bimworohera bikorera inyishu ari wenyine ari nyuma y'umugambwe cyangwa ko byoba byiza agiye hamwe n'abandi mu mugambwe kugira ngo bashobore
kushikiriza hamwe ikibazo cyanjye cyari urakoze Gabriel ngahe ibubanza ugira umunsi mwiza ego Tasiano reka tuguhe umwanya w'ishure Habimana hamwe na Gabriel
bo uyu wa mbere sinumvise neza icyo yambajije
wa mbere ahanini yabajije ku byo mwari mwishuye kuko mwatubujije kuvuga ko mwase ko uwo mugambi mutansi umugambi ahubwo hariho ibyo mwinda gukura mu nzira hanyuma mugaba akabazo ka kabiri ngo leta y'u Burundi hari ico yokora kugira ngo mushobore gusubira hamwe
bo murakoze icyo cya mbere nakivuze nibaza yuko nkuko nabibabwiye urwandiko twere uriho ibyo dukeneye ko tuvugana biriho habuze abaparteneri urumva urya avuga ngo birafata umwanya turacarinda ibintu abantu ntibasubire kwibaza aho tuba tudashaka uwo mugambi mugabo ntidushaka umugambi atacugana iki icya kabiri uti leta yofasha muri urwo rugamba leta ifata uwifasha iki hari naho yoyo bitayigwa nabi ko umugambo w'iprona udasubira kuzongerere kuko ntibibuze mu ruhara ibyadushikiye gushika uwo munsi mugabo twebwe abadasigana turongoye abandi tubishyizemo uruhara n'ubwenge dufishe nibaza ko leta ataco yokonona ibyo nibaza ko ari hamwe bamwe basigaye babyitwaza mbere ariko biva kuri bo ku nyungu nari nze kuvuga ngaha kuja Gabriel nacho nakubwiye mushinga nawe Gabriel twebwe dushobora kuja mu ishamba utazi uhapfuca inkono utazi nakubwiye kandi niba uri umudasigana hariho imvugo abo bantu batwara ku mugumya bamaze imyaka bavuga bakoresha ku bibazo bihanze badasigana n'igihugu ninge n'umugambi utongo urongowe mbere tutibagiye n'amatungo yawe none ibyo wewe ugendemwo uburongozi bugumuko intumbe iguma ariyo hanyuma ngo ugiye gufasha iki twebwe badasigana turongowe rero batubwiye bati nimubanze mugende muvugane kuri vision ku ntumbero tuzo ibyo bibazo byose tuzohuriza ko niho tuzoba tugiye tubona inzira tugiye gufata kandi tugiye tugononokewe tubona ko tugiye gusangira urugamba n'abo dusangiye ijambo mu majambo make naho novuga nta na rimwe bizoshoboka uri hanze y'umugambi mugabo ubu ndashobora gukorana n'abandi bataba muri pro n'ababa hanze babahe tugashika ku nyishu z'ibibazo usumba uko twoja hamwe n'abantu batagomba ko tubivuga uko byategerezwa kuvuga
mbega tasiano abo abadasigana muri kumwe mumva kumwe ibintu uko mwabidusiguriye ibyo murindiriye bangana gute
ndakubwire mufasi atari abaguhenda ntaho kubwira ngo liste y'abadasigana si nawe n'abari ku butegetsi atari ugutirisha ntibaba bafite liste yabo batwara icyo ni kimwe mugabo ibi ndabivuga baba baheruka kugenda yaba n'umushinga nayo urije abyumva uko wowe ndabikubwiye nta referanse nta ropere wogira ngo umenye ko ndakubwiriza ukuri cyane ndaguhenda nafate abati bari mu nzego zo mu 2009 barongoye umugambi mu ntara gushika n'uwo munsi kandi arabazi no mu 2021 aho twagomba kubigira bishyiye mu makomine bikicwa n'abandi yanabivuze yarababonye abo mu makomine ntibari bwabarongera ububasha bwo kubaronga arabazi ibyo byose barya bagiye nabo bahuriye n'abo dufite bibaza kwica atari kibazo abadasigana batwumva baba bo kumugumya baba b'iwacu nibaza ko babizi nka mwaramutse
hanyuma nsubire ku ruhande rwa Olivier abasanga canke abavuga ko ari mikenyero ipona iba yemewe n'amategeko ifata yo hageze ko amatora abe kugira ngo habe ibibanza barondera hirya nino ivyo bibanza babironka habe ikindi amatora aheze hagasura kwaduka injyane muri ipona mwobabwire iki
ubwoba bw'abantu bafatira ku biba byarabaye ariko abantu nibo kwama mu byabaye gusa nukuraba iyo tuja icyo twemeza neza ni uko abadasigana bafite umutima wo gusubira gukomeza umugambi wabo natasiyano wumva avuga ibyo iby'ibitigiri avuga abamwumva bo mu Burundi arabizi sinoza kumucira urubanza ariko kubera ko nawe nifuza ko tuzoganira sindamumenera agatabi ndamwemereye ko ibindi nzo bivuga hanyuma sinoza kumumaramariza ku iradiyo ariko icyo nemera neza ni uko naho yoba umudasigana umwe nta n'umwe tuzosiga inyuma hanyuma ibyo byumva iby'inzego z'igihugu ko dutaha kuja mu nzego z'igihugu ivyo ni ibintu duhabwa n'amategeko canke n'ibiba vyateye mu matora umugambwe w'abadasigana rero ni umugambwe utegerezwa guterera mu nzego z'igihugu ubwa mbere na mbere bivuye ku ijwi tuba twaronse uno munsi ubwa mbere imbere y'uko turondera inzego bojaho icya mbere ni uko umugambwe w'abadasigana ukomera injyane ntituvuze ngo tujye kuzihagarika burundu kuko turi abamarayika ariko igihambaye gusa nohanura asiano nuko iyo uri kuraganira n'abantu kizira kubesha cyane iyo ubeshe cyane bica bikunanira ariko muganira n'umuntu ibyo bintu byose yavuze bya severe umugambi w'abadasigana nibo bizira muri iki gihe niwo uvuga aho
amatelefone ndumva atariko arumvikana neza reka muhinga bw'ivyuma bebe baraturabira uko biriko biragenda kuri amatelefone ariko tunafata Norbert ikaze kujuga Amerika
muraho neza
turaho turashima uherere heganurube
Ubu ndi mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo.
Akabazo kawe.
Mbere na mbere kamanzu ndashimire.
Turakumva.
Reka mbashimire ku kiganiro cyiza mwa mwateguye. Kandi nshimiye n'insanganyamatsiko mwatuzaniye abatumire. Ariko njye nifuzaga kubashimira, ndumva nta kibazo ngeze nari mfite cyane.
Ikibazo kikaba?
Ndi kubabwira ni reka mbashimire ku insanganyamatsiko mwateguye.
Urakoze ubwire umunsi mwiza.
Murakoze.
Ego, Olivier, hariho uwitwa Patrick Ndayisenga yanditse abaza ati abavuga ko hari muravuze yuko ngo mwiyunze ariko ngo ibyo ntaco byofasha cyane tutamenye ivyimbitse ku cari carabatandukanije ngo none ndabaza icabatanya caraheze mu mwishure Patrick.
Icatanya aho n'umugwi wa badasigana cyane cyane bagizwe na Professor Ngayimpaye n'abandi badasigana benshi twaraganiriye kandi twarumvikanye. N'ubu turiko turabwira badasigana mu makomine mu ntara babandanye uwo mugambi bawushyira mu ngiro, kuko burya umugambi wo gusubiza hamwe si ikintu kiba rimwe umunsi umwe, ni umwanya ku mwanya. Kandi nizera yuko ari umugambi mwiza cyane uzokomeza umugambwe, kandi ndizera ko mu minsi izaza tuzogaruka ku radio natasiano umubabaro wiwe waraheze.
Ariko nk'umuntu
ikindi nomenyesha nuko Tasiano ntiyobuza umugwi wa Ngayimpenda ko basida hamwe n'abandi badasigana mu gukomeza umugambwe, mu gufata ingingo zo gukorera mu nzego zitandukanye z'umugambwe, kuko arazi yuko igihe cyose twatanguye we bari baracanyemo. Rero ibyo bacaniye ko nabo bakakigirana ingorane nibyo tuma badasigana tutabandanya twumviriza abandi ngo nuko Tasiano ngo bagifitane ingorane na Ngayimpenda.
Twakire Luke ku yindi murongo wa telefone. Luke kaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane
murambwira
mutumire.
Uherere Galuc
Zambia.
Akabazo kawe.
Akabazo sise nashaka kubaza umutumire. Ubwa mbere ko nawashikanye Uburundi sinkaye kuyikukira. Warabonye akenshi umugwi seveyere ibyo wagiye urashikiriza ku bantu bagerageje bavuze yuko habayeho nyabwoko mu Burundi 72 mbese nko mu mugambo ipona wobo wabavyakiriye gute. Kandi kabazo bagera kabiri twari twabonye umugambo ipona hari habayemwo imice ibiri mbese hari habaye ikivuga ngo umugambo ipona ushobore kubamo imice ibiri ariwe Uburundi bwose. Iyi ni imigambo iri mu Burundi yari gufatira ko akarundi nk'uko yari yashikanye Uburundi kumeye kwikukira. Koba hari habaye birya byamugwa Gasore yari yavuga ati imihimbiri y'abambuzi ese mu mugambo y'ikorona hari hago gupfamo imihimbiri kwa Gasore yari ivuze hari habaye iki? Murakoze.
Tasiano reka ndabareke mu ishuri bwa mbere aka kabazo ka Luke ari muri Zambia.
Oui.
Tasiano muratwumva?
Hariho urwamo. Ndabumva nabi ko hariho urwamo abo twari kumwe mu nama bari mu bintu none aho nacometse telefone ngo ndibine. Nsubiriramo akabazo kiwe.
Yabagize ngo muri mu mugambwe ipona baravuze yuko ivya severe ahanini mugambwe umugwi severe ubwicanyi bwo muri 72 bwahitanye ahanini abahutu ngo muri ipona mwavyakiriye gute? Hanyuma aragarutse kuma jambo ya Rwagasore yavuze abatigenza neza kugira mucanemwo ipona ize kwitandukanya byo byaravuye ahanini kuri izo ngeso Rwagasore yaragarutse ko mu jambo ryiwe hari abo yita amajambo atandukanya yavuze.
Murakoze. Icambere no era ko mumbarire mushinga nawe Olivier yavuze ngo mondabesha nibaza ko kubesha ku radio biroroshe kubesha ubya kuko abatwumviriza bo bimenya naje singeneye kwimara amata ku radio. Icya kabiri agatabi wabumbikiye urakoze Yarivyo byose ngirango ntigatumba ko nokubikira kandi sinaje kugasesa nibaza ko mugani wawe tugifite umwanya wo kuvugana hari byinshi byo kuvugana keneye kuvugira ku radio mugabo tubonanye tuzobivugana nico kiza cina kuri ico kibazo cyo umuntu naco kibazo cha severe twebwe muri corona de opposition turi clair na yishari ariko akora ibidahuye n'iz'amasezerano y'Arusha yahaye severe ariko aracurika akahise ku Burundi ariko aracanishamo abarundi mu kuvuga ibinyoma ikagira ikintu aho niho duhagaze twebwe n'ituby'umunwa ku bikorwa umugwi severe uri kurakora n'abasenyeri baheruka kubigaragaza ubu nagiye numva ejo ngo hirya ejo ngo yagiriye conference Gitega hagaruka ibirindwi na kabiri ngo twasanze byatumwe n'abareveri ngo bihamaze abatutsi ngo hanyuma regime y'abatutsi bihora muribuka ibyo aheruka kuvuga niko biraza
hanyuma ngo
abantu ntibatekerwe n'ubwoba ntibubahuke bavuga ukuri ukuri kuzotegeza gutsinda twebwe muri planete yo kondisiyo naho tuhagaze
hanyuma rero
bituma tuvuga tuti gusubiza hamwe ni byiza cyane kandi byokomeza umugambi n'igihugu cyatorera kuyoboka mugabo tubanje kuvugana tusubiza hamwe kugira dukore gute n'icyo kibazo
hanyuma kuri naho kuri iki kibazo cyo kumenya nimba amatati ya ipona adahagaze ngo mu byo gwa gasore yavuze majambo yiwe ko hazobaho abambuzi ari byo kurwanya basumirinda nabuyise abahimbira ico gihe navyo mu bivuga kwike
nibyo
subiye mu majambo ya gwa gasore
ne nkuko nabihereye ko haja akicuru go karuvye nde turazi ko umugambo uri ku butegetsi ufite mu ruhara turazi byemezo kuba mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri dutsinda urubanza hanyuma bakotoriza kongere ilegali n'umushikiranganji w'intwari yo hagati mu gihugu yavuze ko atemereye kongere Gitega ivyo nivyo vyavyaye ivyo gushika uwu munsi ivyo bahorije aheruka kwitozamwo n'ubu biva kuri urwo rubanza rutigeze rukurikizwa
ariko
ko atari vyo kubesha n'ibintu tuzire mugabo yaba twebwe nyine abadasigana bamwe bamwe birengeranye bakarikira ubwabo gusa tuba dushobora kudejuwa uwo muntu ava haza agomba kuducanishamo mugabo ntibikunda kuko usanga bamwe bamwe baharura inyungu zabo gutsumba iz'abadasigana n'igihugu
reka twakire Antoine ku yindi murongo wa telefone Antoine ikaze ku ijwi rya Amerika
amahoro
uherehe ga Antoine
Sente ngo tugusika
akajwi kawe ndumva wagahinduye Ndugira ndumva umenga yahinduye ariko akabazo kawe canke intererano
Akabazo kanje Mu tanga aje tikana iprona kubera ki uyu nkwe mu yindi mikambi tete kezo cito Icha kabiri Ni barabe nyine ngo kwa nyo aje tikana iprona nyine ukore neza nkuko kwa kasore yakora Usubire kurubuka nyine uje hamwe n'indi mikambi ama bafatanye amana namba bitoza bitoze kuko ikigo cy'Uburundi ni cya twese
urakoze Antoine ugira umunsi mwiza
ariko mina mwese
reka twakire na Egide ku yindi murongo wa telefone Egide kaze ku ijwi Amerika
amahoro meza bamenyesha makuru
uherere hega Ege
kanya ni Nairobi muri Kenya
akabazo kawe kwa Tasiana aracari mu ruhande rwa Epron arukiriko rurisunganya kugira ngo baze bavugane ibitandukanye imbere kwiyunga hamwe na Olivier wewe asanzura mutswa Epona yemewe n'amategeko akabazo kawe
kazo kamere ndagahereza kuri Olivier ari mu nzego za leta ikibazo cya mbere nyana maze kwanza abantu munda mukirije hamwe Tasiana
arakumva uduge kwijambo nyarutsa kugira ngo tutongoza umwanya umwete
yego nagamba byorije arazi aho muganga atasigana iprona wari uri cyo waharanira akacabona impande zibiri ndavuga uruhande asanzwe arimo n'undi ruhande rwa Tasia cyuko ntabona ko uruhande arimo kwaronde inyungu zago igenda bisunga umugambo uri ku butegetsi ibyo natwe abanywanyi ba iprona ko je kuba kuri so ku rupa pabo sino iprona ukona yuko atanyuze dacha ariko ararondera ko nikimenya amenya bwe kuraba guhera 2015 arwaruka rwari muri uwo mugambwe kwatwatuzwe kwafashwe na rwahumwe ariko uwo mugambwe ntacyo nta nubwe duruvuga ko ahubwo arushishiye ubutegetsi amakabazo nako kakabike nako bada Tasiana mune gatashano byukuri uraje urafite ikizere yuko umugambwe ikorona itose dijunja wado ifise kumba bwizukuru nabuzukiza bashokuru bakaguma kugira gijya kwa gasozi kuko ndavuga ari nk'ikomune wasanga zikunda gusora umugambwe ikorona ko je ndi munyamwaro akomene gisozi kandi ubaye kwa twishye ko dutegeje gutora ikorona kugwego rushimishije ariko matsa demere zende barabonye semere yabagimbe kuko babona baje baserukira uwo mugambwe by'ukuri nta nyungu nini turwaye kwari kwarabona ahubwo barongera ibibanza muri leta rero ndavuga nti uko agasore yayivuze ntibarondere inyungu zagira ngo baronke ibibanza muri leta ngo baronke ibiti ahubwo nibarondere umugambwe ushobore guhangana n'ubutegetsi ubone wa mugambwe aba aroze uruhuka abwe wabamanitse mbw'imana bagiye mu nama nshingamateka baharira bakagira ijunya n'ijambo atagutamika ijambo adizivuge ama murakoze cyane
urakoze Egide ngaho muri Nairobi muri Kenya
ego murakoze
nawe ego ndahera kuri Olivier akabazo ka Egide urumva ko nawe ari umugumi abanga ngo kuva no kuba sekuru biwe akabazo kiwe mwakumvise Olivier ari umudasigana ndamwise umugumi yamuhanga bwana umudasigana
urumva amazuba n'ibindi atari hafi ngo amenye ibibazo kuno mugambwe witunganije mu gihugu ubwa katatu nomenye ubwa kabiri nomenyesha yuko umugambwe wadasigana si umuntu nta mugambwe waroyize rubuka nta mugambwe wahuri bye nkuru nziza uriho n'umugambwe wagwagasore rero umugambwe wagwagasore urafise intumbero y'ubuzima bw'igihugu utegerezwa guterera nivyo umugambwe urafise ubuzima nk'umuntu hari igihe bigorana abantu babo bagacanamwo hari igihe
yabajije Olivier kugira ngo twishure twihuse yabajije hanini ati uruhande rwanyu ntubona ko hari igihe gwari uriko rwikwegera ko mu nyungu zitandukanye zudaharanira iragirya rwagasore
jewe nta ruhande mfise jewe nta ruhande kandi ni mvugo mbi ituma
ipfuna muramutswa reka
tuvima numugambwe w'abadasigana wama uri mu iki gihugu nta migambwe itanu iriho y'abadasigana
natase navuga ko ari
umudasigana uca kuriya abasisi ibibazo cyangwa imigwi y'abadasigana iba yagize ibibazo jewe rero nk'umugambwe w'abadasigana icyo turiko turaterera no munsi ubwa mbere twebwe inyungu dufise n'iz'abadasigana n'iz'igihugu cy'u Burundi nta nyungu zanje zoje imbere gusimbiza umugambwe w'abadasigana umugambwe ugizwe n'aba badasigana bato bato bari mu makomine bakeneye amahoro bakeneye ubutungane bakeneye ko igihugu gitera imbere bakava mu bukene bakeneye ko ubushomeri n'ibindi bivamo n'ibyo bibazo biduhanze bikomeye
reka tuje
kandi tubyigira twicara mu mugambwe mu nzego z'umugambwe utandukanye tukiga ubuhinga
murakoze cyane
utegerezwa guterera mu gihugu bikahava byabaye ngombwa tukajya ku bitegetsi kugira ngo ibyo bibazo tubitore
murakoze cyane urakoze cyane
umugambwe w'abadasigana twamenyesha ko atanyungu n'imwe cyangwa iriya irengeye iyo umurundi cyane umudasigana umuntu yoba ariko ararongora umugambwe ashaka inyungu ziwe
urakoze cyane urakoze Olivier cenja kwa Tassiano wumvise akabazo ka Egide nawe avuga ko ari umudasigana kuva ku gisekuruza ciwe yabajije ngo ishizere cuko muzohava mwiyunga icizere cuko iprona izoba iprona rwagasore yashinze yari yarashatse kingana gute ku ruhande rwanyu icizere icizere cuko ngo iprona izoba nkuko rwagasore yari yarayishatse kingana gute icizere cuko umunsi uri izina abadasigana bazoba bari hamwe bavuga rumwe bahagaze hamwe ngo bagasubira kuba bafise ijambo niko yabivuze nk'abakera ngo kingana gute
ubwa mbere ho igihe cy'umugana atarumuganije dove rwagasore yashinga iprona cyo cyungu hahindutse byinshi mbere bibi inyigisho z'amacakubiri zaratsimbataye imigambwe irabaho ku moko amatora arabaho ku moko ibyo byose n'ibintu igihugu caciyemo kikirimwo kitazovamwo ejo canke hirya y'ejo mugabo jewe sinihebuye n'umugambwe ipona rero nuko mugayisho no mumenyesha nuko mu migambwe haraniye kwikukira mu bihugu byo muri Afrika isigaye igihagaze naho ingorane zuzuye ipona iri muri mike isigura ko rero iyaba indongozi zawo nshinkira ko ngire ko mvuze nico mushingana yawo rizavuze ngo ko nta nyungu barondera inyungu za bamwe bamwe nizo zica umugambo badasigara icyo nico kinyegeze nta detaye tuvuganira aha munsi twatuye kugira akanama tuzobigarukako mugabe icyo kirimo ikigura ko rero twirengeye tukaraba kure ikimbe umugambo w'ipona wategereza guhagararira inyungu izihe wowe zihagararira gute uko urundi bumeze ubu ipona naho isoronsa amajwi yanotse kuri rwagasore ibyo aribyo byose yogira tuga kuguheraheza ndamumenyeshe yuko ubu nta mugambwe wovuga ngo uri kura urashitse abarundi ndabivuge ndabisubiye yaba ari uko ntibabibe matora yaba ari uko ntibabibe matora sigura ko rero ipona yisuganije neza ntaco yibuza kwisubira kuja imbere ku kibuga kuvuga kwa politiki mu gihugu yacari kure mu gihe tutarabona icyo tugomba gushikako
ego twakire emabe
ko umushinga nayo urije n'abarongoye kandi ndamusabe ntaje ravuga ngo tashyane arazi neza ko ndongoye abadasigara abaduze bati migwi ntari hakane ntari witwa ngo arongoye wemewe n'ubutegetsi imvo zirazi mugabo n'abatemewe n'ubutegetsi sono so pamwe abadasigara
reka dufate emabe nawe
yarabigaragaje nibaza yuko ikenewe ahubwo ko twikebuka tuti mbega abo bose twita tutagomba kuvuga amazina neza twoja hamwe tukavuga teori ya nacyo umugambwe ni iyi wibaza ko amajwi mwaronza atogwizwa n'inshuro cumi cyangwa
twakire Mable ku wundi murongo wa telefone Mable ikaze ku ijwi ry'Amerika kandi akabazo kawe karaza kwihuta
sabwe
nti Mable uratwumva
yenda wumva nubwo nagenda bumviriza cyane nzagenda bira sinabyumva neza amatwi yose mugomba ndabumva
akabazo kawe wihuta
ego bwa mbere wumva ndikora muta wacumire
nyarutsa ufise amasogonda make yo kubaza
ego sini kibaza ahubwo ni intererano cyane cyane bwa mbere ho nagira shime cyane icyo cyiyumviro cyo kwiyunga hagati y'umugambo w'abadasigana ipona kuko igihe ni cyiyumviro cyiza kandi twe twaragishimye cyane ahubwo tukaboneraho n'indi migambwe nyene yabayemo amashami ko nayo nyene wafatira akarorero keza kuri ipona
urakoze ugire umunsi mwiza Emabe ugire umunsi mwiza ego Emabe urakoze ku byumviro vyawe reka rero dusozere umwe wese ndamuha amasogonda makenya kugira ngo adusezere reka duhere kuri Olivier Nkurunziza wo muri ipona yemewe n'amategeko Olivier aka jambo kawe kanyuma tunagushimira ko witavye utumire bw'ijwi ry'Amerika
yimvira abantu bose baterereye hanyuma tashano turi kumwe ngaha mu gihugu tuzoguma tubona tuzoguma tuganira nizera ko nta kibazo na kimwe umuntu afise kidatora inyishu igihe umuntu wese afise umutima wo kubaka no gukomeza umugambi ibyo nta munsi n'umwe bitazotera inyuma
urakoze cyane Tasiano Sibomana namwe twibutsa ko muri ipona itavuga rumwe n'ubutegetsi akajambo kanyu kanyuma tunabashimira ko mwitavye ubutumire bw'ijwi ry'Amerika Tasiano muratwumva
nakinye nuko avuga kandi nkuko na Jean Demerge ko tukibandanya ibiganiro kuko twebwe ntitwigeze twanga umugambi wo gusubiza hamwe dukeneye ko dusubiza hamwe tuzi icyo tugiye gukora kugira umugambi ukomeye kandi hazaba ari ku neza y'abadasigana n'igihugu nta bindi byinshi nukongera ko bibaza ko byinshi ari biri imbere tuzovugana n'abashinga
nayo murakoze cyane mwese ko mwitabye ubutumire bwacu Tasiano Sibomana na Olivier Nkurunziza kino kiganiro cyari cagarutse ku kwiyunga kwa ipona dushimire abatandukanye bagize ico baterera abanyagihugu bari barungitse amanimero yabo ya telefone kugira ngo dushore kubahamagara muri twihanganira mu Burundi imirongo ntiyari kwiracamo uko twari tuvyipfuza hari amajambo yagera cikagurika amwamwe ku kibazo c'ubuhinga bw'ivyuma muradutunga mutuburane kuri mikro yaridiane na hazo ya koze Aloise Bigirimana igera nije amajwi yacu na ingenieur Cornelius bari kumwe mu buhinga bw'ivyuma twemi ku izina rya bagenzi bacu twifurije kubandanya muranigwa mu vyo muri mu byose mandenye kuryoherwa n'ijuri ya Amerika mu ndimi zitandukanye.